mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri iki gitondo. Mbahaye ikaze. Mu Burundi abantu barenga 500 ntibafite aho baba n'ikibatunga kubera ibibazo byatewe n'imyuzure yavuye ku mvura nyinshi muri icyo gihugu.
Twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu, amarero n'imirima iragenda, tuca tuburaho tuca twace tuza ngaha badushaka ku mashuri tuba twakambitse, turaguwe twahangayitse mu bibondo.
Uwo ni umwe mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe n'ubutegetsi ku nyubako z'ishuri. Inkuru irambuye kimwe n'andi makuru tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu biyaga bigari bya Afurika, ariko reka mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana abanza tubwire avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey Arini. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika itazova muri Iraq kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege Amerika yubatse muri icyo gihugu. Trump yabishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Iraq yemereje ingingo ejo ku munsi w'Imana yo kwirukana abasirikare 5,502 ba Amerika bari muri Iraq. Inama nshingamateka ya Iraq yasabye abasirikare ba Amerika gutaha mu kugaragaza ko batekubiri n'igitero cya drone cyahitanye General Qasem Soleimani, yari umutegetsi akomeye mu gisirikare cya Irani yiciwe muri icyo gihugu cya Iraq. Umushikiranganji wa Amerika we ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yashikirije ko ata banyagihugu ba Iraq bazosaba ko Amerika itahukana abasirikare bayo. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Morgan Ortagus asaba Iraq kwisubira ko kuri iyo ingingo. Muri kurikirane rwaye makuru nyene, Trump aragabisha Iran ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mugenerali wayo yishwe na Amerika mu ndwiheze, atankeka Amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya Irani. Ntiyatomoye ivyo bibanza ivyo ari vyo, ariko abahinga mu vy'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ivyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Perezida Trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'Imana ko ashobora gushira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mu generale Soleimani. Abashingamateka ba Republikani batari bake barashikikiye iyicwa rya Soleimani, mu gihe abademokrate nabo bemeza ko Soleimani yari umwicanyi karuhariwe. Ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko Amerika na Iran bashobora gutana mu mitwe. Kuri iyo nkuru nyene, leta ya Iran yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa uranium ihingura, ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikleyere yo mu 2015. Ingingo ifashwe na Iran nko kwihora ku rupfu rwa Generale Soleimani haraheze iminsi ibiri yiciwe i Baghdad na Amerika. Ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko Iran igiye guhingura ikirwanisho cya nikleyere. Iran yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho Ruhonyanganda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, intagondwa za Al-Shabaab zarishe abanyamerika batatu ejo ku munsi w'Imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya Lamu muri Kenya ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika hamwe n'icya Kenya ku rubibe na Somalia. Abo barwanyi bateye ikambi yitwa Manda Bay basambura indege za Amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'aba Kenya. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, gishikiriza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya Amerika. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabaab warigambye ko ari wo wagavye icyo gitero. Naye inama nshingamateka, inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe umutekano kwisi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo cha Libya ni mu gihe Turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri ico gihugu byashikirijwe n'abadiplomate ba ONU ejo ku munsi w'Imana. Turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya Libya y'Tripoli yemewe na ONU. Ibi biganiro byo kuri wa mbere byasabwe n'Uburusiya kazobara kajyo kambere ako inama ako kanama kawo ni kajeje umutekano kazuba kagize mu kwiheza ibibazo by'umutekano muri Libya no muzo w'inteko za Turukiya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abashinga amateka begamiye leta ya Venezuela bariganziye bikorwa by'inama nshinga amateka isanzwe yiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe bariko barondera gutora umukuru w'inama nshinga amateka mushasha azoshigikira Perezida Nicolas Maduro ari ku butegetsi. Abajeje umutekano barabujije Juan Guaido asanzwe yirongoye kwinjira mu ngoro y'abashinga amateka. Guaido yari yiteze gusubira gutorerwa kurongora iyo nama nshinga amateka mu kindi kiringo cy'umwaka na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagize igitigiri kinini muri iyo nama nshinga amateka ya Venezuela. Ntibiramenyekana ko abashinga amateka bashikikiye Nicolas Maduro bashoboye gutora, ariko uruhagarara rwarabandanije gushika ubu. Amakuru kuri izo mbururane tuzozimenya mu biganiro byacu biri imbere.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Imvura nyinshi ikomeje kugaragara mu bice binyuranye bya Afurika y'Uburasirazuba igatera ibibazo bishingiye ku myuzure cyangwa itenguka ry'ubutaka. Mu Burundi abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoke basenyiwe inzu n'iyo myuzure ndetse itemba n'imyaka yo mu mirima yabo, bahangayikishijwe no kutagira aho baba nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Eloge Willy Canes.
Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure. Aho muri zone Masango bari kwishura nshingiro rya Kibati, mu gihe aho muri zone Ndora bakiriwe kwishura nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacefo cha ruguru bagifise muri kino gihe.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu amarero n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushaka ku mashuri tuba twakambitseho. Izindi ngorane zatuzanye aha sineza hatuzanye. Tuaguwe, tuahangaisi mwibondo.
Jewi nzu, yara homote, nibi homoka, yara tutuwae, tuachetu za kuchumbika kumashuri. Tuazubu zima, kwa munu, zepo kumashuri, rumbani homo buhungiro, na hacho tuja, na hacho tukimari.
Nanu butringa huko, tuaburi cho tuja, mirema yose yara tutuwae, na hacho notufisi.
Jihomoka chime chara, je, jihera, imbere umujyango, kirashishima, kijebu. Ujichindi jihomoka, jichajihera haruguru, jichajihitaki kwa kunzi. None jewe, ugoba buchabura mfata, jewe na abana, tuchama, tulapfamu.
Ugoba, sibugoba nyane wafise. Mugigiche cha kabiri, chumwaka wishure, buchakitangura, wafisi mhunge nge, zukubura hawa kikumusaya, bitewe, nuko batindaru masomeru.
Ubwo baturaho ufise ni bwishuru umva n'abanyeshuri bazotangira taho tubana natwe tuzoca tuje. Gosaba leta yuko yo twegeraniriza nk'ahantu yobona yo cidushira.
Bimeze nabi cyane. Kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse. Icyo dusaba kubira tuzosubira muhira. Hose haratwawe. Gosaba leta yuko yo dushirira ahantu ahantu bakaduha ntikigwati tukabamo ntakundi. Kandi dufise ubwoba bwo ko amashuri bucatangura. None tuzosha tubabande tuzojahe. Aba rero mudusarushira imbere murabe ko leta yo turaba akagwati kakanyovu twoja.
Nanicyo nosaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba. Nukuri twebwe turahangayiswe gose.
Imyitwararika abajeje intwaro barayumva. Tade Muhitira n'umukuru wa zone Masango.
Aha ababene igihugu bayiranije ngaha ndukuba baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere. Si aka karere gusa, ariko tuvuga ko muri aka karere yabaye ndende muri komine itwaza ibintu n'abantu. Abantu bamwe baratwawe, abandi ibintu byabo biragenda. Ariko ubwo twashe tugira kandi tukibufise n'amazu yabo, yaba abantu bari ngaha yabomaguritse baryama bikumusaya hageze kwa mungu uriyo bava niyo baja mbere twari twanabivuze muri conseil kumina yaheruka kuvuga ati abantu bavuze iyo bava niyo baja tuvuye muri iyo conseil niho baca banagiye iyo bava niyo baja baca baca ku mashuri none cyaho twobashira twemera kubashira muri aya mashuri turasaba umuyobozi aratwemerera rero ntako twobagira naho boza kwikwita mu waravuze n'utuntu twari musindo twaragiye umuntu abiragira ati ubwoba kuba kwa lisiwe jate. Awe ni juhugu wali ngaha kuungo ni milongine ni ntuki kushiku zihari tuwa abonyi ziraraha. Ari kwa riwa bandi wali hija duharu imijango ya abo ilashuka majana tatuwa muna abana babo. Leta yorabicho yokora bangwe wa genda wa shika kubanu wa shicheko wala utuko wa ramiza katuka sabako niwa vishoboka hubo nekanghandi hanu kume hobi chigwati mkukuba chigwa chanye kawarai wali chende seho imbele kwa suwa mizo kukumizo ngoza na hobo genda na wali vikumosai. Na huku ni wanda vigaragara.
Eka nashakal nigaba umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Kibati ni kwa bo n'ibintu ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kurandagata
narije amashuri kwambira buca tangira ko barara muri ayo mashure mbega bizogenda gute cyo ni kibazo na leta n'uca ndayibaza kugira ngo yishure kindi kintu nacyo cyaciye gishika dusanga dufise abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basohokera mu tuzi twa sugumwe tubi noneho n'utwo tubi twadusakaje amahuba twaraye tubomowe n'imvura ubasiga akazu ka sugumwe kamwe mbega nshamba za leta mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasohokeramo ari kamwe n'ajya tufise abana babigeme baba bakuze ikindi nacyo twaraye duhuye n'ingorane kandi imvura n'ukubera twabanze tugashimira tano muvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusuba hari ngona twara iduhuye nayo bivanye n'iyi mvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka ringa zasigaye n'iryo abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazoje badakarabye mbega bababye bazaba kubiteka bazobiteka gute bo duha amazi byihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane barabicyo bafasha kuko ni ingorane bashura kuhava abanduye n'ingwara n'amatwara tare nabivuze ko yabomotse mbega bituma hehe kibazo nyene kuko dushatubaza mbega tuzoshatureka abo bavyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze
imyuzuri turutse ku mvura y'isegenya imaze iminsi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize u Burundi mu kiringo cy'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo bari gurengero intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero niyo yabuze benshi muri komini imwe ya Mugina yonyene mu ntango z'ukwa 12 umwaka uheze abantu 27 barapfuye abagera ku 9 nabo bari gurengero eroje urika neza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka mu mpera z'icyumweru gishize wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu mwaka wose w'2019. Ligue Iteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi bakaburirwa irengero harimo n'abakorewe iyicarubozo. Ishinje inzego z'umutekano za leta kubigira mu ruhare ariko zo zikabihakana. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Ishirahamwe rigiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga 1000 nabo bafungwa mu buryo Ansheri niko yagize atwara rigiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko.
Muri uwo mwaka w'2019 ishirahamwe rigiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 vyatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mategeko.
Nawe biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri bene ayo maraporo. Gerard Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu.
Twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mwa ya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. Nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma. Ni muri yangende ko amaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu ataye ibazo bihari. Aya muhindi kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'abantu atari byo.
Rigiteka rimenyesha ko amashirahamwe nkayo akorera mu gihugu atinya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa kubutegetsi. Ashani ko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina yabishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019. Abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cane cane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure kwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi.
Aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire. Uko turabona ko inguvu abastandere bashiramwo abatwara amasegiteri abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba. Ivyo rero biratuma rigiteka yumvira ko leta ibizi gituma uwo muntu yishwe ntiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe.
Gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu.
Uvuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na yakera cha ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga kwikirana vy'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa igipolisi c'u Burundi.
Rigiteka rihamagara ya leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwiceye abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze. Tugasaba nuko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanyi bajyana. Tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko ubufasha muri kino kiringo bari aba matora reka rategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane. Tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyo tuma basubiranamo.
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi. Gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi. Kuva mu mwaka w'2017 Senera mpuzamakungu mana bya CPJ yaratangurira amatohoza nyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
tugeze rero mu mwanya w'amakuru y'imikino, igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi nicyahiriye ikipe ya Message Ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na Lydia Ludic Sports for Africa igitego kimwe ku busa. Naho mu bakobwa, umukino wa karate waba ugiye kurushaho gutezwa imbere mu Burundi. Desire Hatungimana arakomeza.
Kuri no w'Imana niho hasozegwa mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka 5 na 15. Ihiganwa ryari rigenewe abigeme gusa. Iryo higanwa rikaba gyitabiriwe n'abana 71, harimo 42 baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na 29 bo mu gisagara cha Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe rya karate mu Burundi bahurumbira urwo rukino.
Iri higanwa rero ni higanwa ryiza, kora ni higanwa ry'abana b'abigeme. Ico rigamije tuvuga tuti karate kazuta ka karate situwegwa bakunze n'urwaruka. Kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakene ko babo benshi muri mu masipo na cyane cyane muri karate, nkuko bisabwa yuko intumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa. Mugabo turacari kure yo ntambwe, nico gituma turiko turagaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana, kugira ngo turabe ko tubota tugashikana ico gihabwo kinini.
Adija n'umwana umwe yitabira iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero, agasaba abavyeyi kurungika abana babo muri urwo rukino.
Muri rukino biradufasha cyane, turanonora imitsi, twagira nyene ingufu, twagira kuraje yo kubandanya. Baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza. Hariho ababifata ngo ni ukugwana, ni ukwicana, ariko nabwo ari ukwicana na gato, ni ukwigisha hama tukaronka ubumenyi.
Mu mupira w'amaguru naho kuri uno wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru cyatangura. Mu rukino rwasozera umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri, Oman Ntakagero umenyereza mushasha wa Vitaro yatanguye atsindwa na Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa. Yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa.
Nibaza yuko ibibanza bine turacyavize kuko turaba gatandatu. Nibaza yuko asigaye match 14. Kubananya dukora hanyuma turabe ko muri izo zine nk'uko babisabye tuzoba turimo gutsindwa rimwe, so kuvuga ko byose biba biheze kugera ku igori ryacu. Nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri mugabo bagize amahirwe, kandi muri football nuko ugize amahirwe ugashika imbere y'igori ugatsinda, maze ishobora guhera ronse ukazimo ugatsinda. Twe twaronse amahirwe menshi mugabo ntitwashoboye gutsinda.
Mu zindi nkino, Musongati yatsinze Lelier ibitsindo birahira Message Ngozi yahejeje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa. Ngozi City yari yarangije ico gice iri mu kibanza cya nyuma, yatanguye neza mu gutsinda Bumamuro ku bitsindo bitatu ku busa. Urukino nago rwari guhuza Olympic Star y'i Muyinga na Interstar, rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba Interstar atabibaranga bari bitwaje licence de jouer mu Gifaransa, mu gihe Olympic Star yanse gukina yibaza ko iki tsinda ku maga. Yusuf Mosa arongo igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavugiye kuri radio y'igihugu ko nyabuna Olympic Star tegerezwa guhanwa kuko siyo yarigejwe gufata ingingo yo kudakina. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, aho duha umwanya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 16, ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri Stade Amaramaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya APR FC yaguye miswi na AS Kigali zinganya ubusa ku busa. Eric Nshimiyimana, umutoza w'ikipe ya AS Kigali, avuga ko nubwo yaje ashaka amanota 3 bikanga, ngo n'inota rimwe ntacyo ritwaye.
Yenaga ko yari match kuri twebwe, twaye shaka ya gutsinda tubona amanota 3, nibaza ko uyiteze bigwa plus de chance yo gukomeza mu mukino ukakongera icyizere, ariko ntabwo byakunze. Kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota 3, ariko nabyo ntabwo twabiye n'ikipe ntoya, twabiye n'ikipe ifite icyizere cyane. Ni nkaho twari dufite amanota twese angana, nahize ko waza gukina umukino ufunguye cyane, ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe. Ndabyakiriye kuriya inota rimwe ntakunze.
Uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikino y'abasore babiri aherutse kugura muri Gasogi United, aribo Jean Bosco Kayitaba na Felix Ndekwe.
Urugendo ko na Bosco n'abakinnyi beza, kuko Inashuwa tukwa koze, niko tukwa wakulikila nijane. Tuzo ushozi bwabo. Nasugu jamasi nyuma kulige nga ye kocheri. Kina wanyi pare wakini yari wo muri fazale wala wakini wali bereka nurugwe uri ejuru. Ukunu wakini kumukino ambele. Bati wana ape kandi ureji nina agotuwa kwa nabo chane. Waje kia chumwe rugishize. Nuka kuni chumwe kimwe kusatumarani nabo. Ayoko ni waza kwa labanu waza dufasha. Kandi na wabonye kwa labanu wakini wakini shugie nje. Wali tekniku wabali bomb. Bada takazu mupira ane pokte koma. Ni waza kwa waza dufasha chane.
Imichino ine isigaye ya wa yejo kuchumweru. Kulisa dola miche kumena. Ikipe ya Marine FC yatsinze Gicumbi FC bitego biri kuri kimwe. Ikipe ya Lyon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri Stade Kigali Nyamirambo. Kuri Stade Golgota Nyagatare, ikipe ya Sunrise yanganyije na Police FC bitego biri kuri bibiri. Mundi mukino, ikipe ya Musanze FC yatsinze AS Muhanga bitego biri kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane Musanze. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38. Lyon Sport ni ya kabiri ifite amanota 38. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC na amanota 33. Mukura Victory Sport ni ya kane ifite 25, ya gatanu ni Kiyovu Sport na manota 23, Bugesera ikaza ya gatandatu nayo ifite 23, ikipe ya AS Muhanga ni ya karindwi ifite 23 nayo, ku mwanya munani hari Tensere FC na manota 21, ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite 20, Marine FC nayo ifite 20 ikaza ya 10, ku mwanya wa 11 hari Gasogi United na manota 19, AS Kigali ikaza ya 12 na manota 18, ya 13 ni Musanze FC na manota 15, ku mwanya wa 14 hakaba Espoiri FC ifite amanota 12, ya 15 ni Gicumbi FC na amanota 9, naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 8 n'umwenda bitago 18. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwese twabanye muri aya makuru, tubashimiye ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika. Tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi. Nshimire kandi na Fasil Gabehu wamfashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe.
Tariki ya mbere kwa Monani niko wampiye akazi na kawe kukubura umwanya muto. Thank you.
ndakanyumva ko ahindutse